Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti mwese muteze amatwi, turi ku wa gatatu tariki ya 27 z'ukwezi kwa 7 mwaka w'2016 hano muri studio ya 5 muri kumwe nanjye Dirwema, ikaze mu makuru yacu yo kuri gisaha.
Ayo mashira hamwe yitwa ngo aranira gateka kazi na muntu. Umugambwe Sende DTD urangije usaba ko leta yofatira imigambi rashe ayo mashira hamwe yose atakinda akora uretse kwambika ibara umugambwe na leta yawo.
Uwo ni Gelaze Ndabirabe, umuvugizi w'umugambwe Sende DFDD, asaba ko leta yafatira ibyemezo amwe mu mashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu. Iyi nkuru n'izindi zivugwa mu Burundi turayigarukaho mu kanya gato. Muri zone ya Bwiza aho ni mu mujyi wa Bujumbura haravugwa urupfu rw'abantu babiri. Ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza.
Abo bantu bishwe nk'igihe cy'isaha 10 za gatondo mu bucagucagu bwo kuri uyu wa gatatu, nk'uko byemezwa na bamwe mu ba mu micungararo hamwe n'abajejwe umutekano biciwe iruhande y'umuryango w'urwinjiriro rw'ihoteli yitwa Gloria Guest House iri ku ibarabara ry'indwi nimero 78 muri karitsiye na zone Bwiza hagati mu gisagara cha Bujumbura. Uwo mugabo abakunzi kurikirana n'iyo hoteli aratubwira uko byagenze.
Twe twumvise amasasu tuca tukumindani rero mu nyuma rero abapolisi bamaze kuza twaje tubona gusohoka hanze. Dusohotse hanze dusanga ibiziga bibiri birajyanye bijyanye, rero abapolisi rero mu nyuma kugeza mu gatondo. Mu gatondo niho rero twaciye tubajyana kuri moroge rero niho tuvuyeyo.
Abo bantu bamenyekanye cyane
hari habi wabo bamenye uwo mutagisimeni mugabo uwo wundi ntibaramenya nyenewe.
Abishwe bose barabagabo, umushoferi atwari tagisi n'uwundi yari karunguruza mu modokari barimwo, bari kumwe kandi n'umwana w'umwigeme. Bamwe mu banyagihugu twavuganye biyumvira ko uwo mukobwa yoba hari icazi ku rupfu rw'abo bantu, ariko abandi nabo bakavuga ko bamubonye nawe nyene yahahamutse.
Amakenga ategerezwa kuba kubera yasigaye bari kumwe, urumva nakuntu bari kubarasa wewe ngo bamureke.
Ibibaza ko yinyegeje.
Niyo bari inyegeje bamusanze ku muryango.
Uwo wa gatatu w'umwigeme wewe yaje ari kiruruma atabasha no kuvuga mbwa ase abagenzi bapfuye nawe nyene yishuye abapolisi babwira ngo ujewe ngo sinzi ukuntu bobo banapfuye gufata ko je nari munsi y'intebe naciye ninyegeze munsi y'intebe.
Bari bategerewe mugabo nkuko ndabibona ndibaza vivero vyose vyo babwo bwari ubusuma kuko nivyo bari bafise mu mufuko barabitwaye vyose.
Abanyabwiza basaba ko abajejwe umutekano bokongerezwa muri karitsiye yabo.
Icyo tusaba ni uko bogwiza amaposisiyo akaba menshi ku mvo z'umutekano kubera ubwicanyi bwabaye ndanse muri karitsi.
Twose abashinzwe umutekano baducungere.
Bwiza yari karitsi itekanye rwose, ibi bintu burya bitanguye vuba na n'umwaka urahera. Kibaza yuko vyoba biva ku mvo z'umutekano muke canke ubusuma.
Igipolisi cemeza ko ubwicanyi bwabereye aho mu Bwiza bwakozwe n'abasuma bitwaje ibigwanisho. Umuvugizi w'igipolisi amenyesha ko abo bantu bitwaje inkoho baniganye n'umugabo bashaka kwibarabananira mu gihe yari muri tagisi mu nyuma ngo baciye bamurasa. Pia Nkuriki yasigura kandi ko umushoferi yishwe mu gihe yari kagerageza guhunga amaze kubona ko yari karunguruza yishwe. Umuvugizi w'igipolisi anasigura ko ivyo abantu biyumvira ko uwo mwigeme bari kumwe ari we yabataye mu mutego atari ivyo, ku wa mbere w'indwi heze uwundi muntu yari yishwe arashwe n'abantu bitwaje ibigwanisho kwibarabara rya gatanu aho mu Bwiza nyene. Mu ijoro ryakeye kandi harumvikanye grenade yaturikiye muri karitsiye ya Gikoto muri zone Musaga mu bumanuko bw'igisagara cha Bujumbura. Iyo grenade yatewe mu ibarabara ikaba ataco yononye. Igipolisi cibaza ko ari umuntu yari ayitunze abura uko ayikurako acahitamwo kuyiturikiriza mu ibarabara. Eloge Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Arakoze cyane umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza i Bujumbura mu Burundi. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch urarega urubyiruko rw'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi gusambanya no gufata ku ngufu abagore. Raporo nshya yasohowe n'uwo muryango ivuga ko imbonerakure zakajije umurego wo gufata abagore ku ngufu kuvaho ibibazo bya politiki bitangiriye mu Burundi mu mwaka w'2015. Iyo raporo ivuga ko abibasiwe ari abagore bo mu miryango y'abantu bafatwa nk'abatavuga rumwe na leta. Abahuye n'iryo hotera babwiye uwo muryango ko bakomeje guhura n'ingaruka mbi zituruka ku bikorwa bibi bakorewe. Izo ngaruka zirimo ibikomere, indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina no gusama inda udashaka n'ibindi. Skay Wheeler, umushakashatsi wa Human Rights Watch, avuga ko bamwe mu bagore bafashwe ku ngufu bavuganye bemeza ko insoresore z'ishyaka riri ku butegetsi zabanzaga kubahambira nyuma bagasambanywa n'abagabo barenze umwe imbere y'abana babo. Human Rights Watch ivuga ko yavuganye n'abagore 70 mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka mu nkambi ya Nduta iri muri Tanzania. Nduta nimwe mu nkambi eshatu z'impunzi zicumbikiye Abarundi 140,000. Abo bagore babwiye uwo muryango wa Human Rights Watch ko bafatiwe ku ngufu hafi y'amago yabo bakiri mu Burundi, kandi ko mu babafataga ku ngufu habagamo abasore b'imbonerakure na bamwe mu bagabo bambaye imyenda y'igipolisi. Kuri uyu wa kabiri, ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ryasohoye itangazo risaba leta gufatira ibyemezo bikaze amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch, FIDH, League Iteka, Amnesty International, kugera no ku muyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku uburenganzira bwa muntu Zaid Rad Al Hussein. Iryo tangazo rya CNDD-FDD rivuga ko ayo mashyirahamwe yose nta kindi akora uretse kwambika ibara ishyaka na leta.
Duhereye ku mashyirahamwe yitwa ko yubahiriza ikiremwa muntu nka za Human Rights Watch, za FDH, League Iteka, Amnesty International n'ayandi, gushika ku muyobozi mukuru wabo Zaid Rad Al Hussein, biraboneka ko intumbero bafise kandi bagaragaje ku mwaka w'2014 ariyo kwifatanya n'abashatse gutembagaza inzego zitorewe n'abenegihugu. Aho izo nkurabara zidashoboye gushika, ayo mashyirahamwe arahazibera kuko n'ubundi basangiye umugambi. Ariko nubwo biri uko, hariho abanyacyubahiro ku isi bashima aho leta y'u Burundi igejeje ibikorwa mu kugarukana amahoro n'umutekano, mu gutsimbataza demokarasi no mu kurondera ineza y'abenegihugu biciye mu biganiro bitandukanye. Ayo mashyirahamwe yitwa ngo aranira agateka ka zina muntu. Umugambo CNDD-FDD urangije usaba ko leta yofatira imigambi irashe ayo mashyirahamwe yose atakindi akora uretse kwambika ibara umugambi na leta yawo. Byari bizwi ko mashyirahamwe nk'ayo adashobora kurondera inabi igihugu kanaka gushika naho afatanya n'abateguri ho nyabwoko. Iyo miryango ikora uko ni ya politiki, ikora icyo abanyepolitiki bashaka hisunzwe ubutegetsi ubu n'ubu ku isi bashatse gutembagaza. Ayo mashyirahamwe rero yofutwa ku isi kuko n'ibikoresho by'abagendera igikenye ku isi badashaka yuko ibindi bihugu cyane cyane ibyo muri Afrika bibyura umutwe haba mu butunzi cyane muri demokarasi. Icyo nicyo umugambo CNDD-FDD na leta yawo biriko birazira mu Burundi kuko biraje gushinga no guteza imbere igihugu n'abanyagihugu na cyane cyane mu gutsimbataza demokarasi no kunywanisha Abarundi bya bihugu bimwe bimwe by'ubumwe bwa Afrika heka no ku isi yose, bikaba biriko biratahura imvo n'imvano zayo mazimwe.
Uwo yari Jelaze Ndabirabe, umuvugizi w'ishyaka CNDD-FDD, asoma itangazo ry'ishyaka rye kuri radio y'igihugu mu Burundi.
Kuva kuwa mbere tariki ya 18 kugera ku ya 21 z'uku kwezi kwa 7, ishyaka ry'abarepublikani rizahurira mu ikoraniro kaminuza convention mu mujyi wa Cleveland muri leta ya Ohio. Intumwa zizaturuka mu gihugu cyose kugira ngo zimike ku mugaragaro kandida wabo mu matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bazashyiraho kandi n'amahame bazakurikiza mu matora yo mu kwa 11 gutaha. Icyumweru kimwe nyuma yaho, abo mu ishyaka ry'abademokarat nabo niko bazabigenza. Ikoraniro kaminuza ryabo rizabera mu mujyi wa Philadelphia muri leta ya Pennsylvania kuva kuri 25 kugera kuri 28 yuko kwezi kwa 7. Radio yanyu Ijwi rya Amerika izaba ihababereye.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Imfungwa muri gereza ya Muyinga zikomeje kwinubira imibereho barimo nyuma y'uko umwe mu mfungwa apfiriye muri gereza ku cyumweru. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Nishemezwe Elias umunyororo w'imyaka 17 aturuka muri komine ya Bwambarangwe mu ntara ya Kirundo niwe yaraye afiriye mu bitaro by'i Muyinga. Amakuru tukura mu ibohero rikuru rya Muyinga avuga ko abanyororo bagize agashavu keshi ndetse bahakwa no gushaka kugumuka mu gatondo ko kuri uwa kabiri bamaze kumva urupfu rwa mugenzi wabo. Ayo makuru avuga ko abanyororo bashavujwe n'uko batabarije uwo yitavye Imana ko arembye kuva mu ndwi iheze. Igisata kijejwe imibano mu ibohero rikuru rya Muyinga kibifata minenegwe. Elias Nishemezwe yabanje kuvurirwa mu ivuriro ry'ibohero rikuru rya Muyinga. Abanyororo bavuga ko iryo vuriro atabushobozi na bukeya rifise ryo gukora ibipimo bikomeye ku ndembe. Ngoma Nziza Alfred Frank umuyobozi w'ibohero rikuru rya Muyinga arakana ivyo abanyororo bagiriza ubuyobozi arongoye. Avuga ko ahubwo baciye bihutira kurungika ku bitaro umunyororo yarayitavye Imana ubwo nyene bakimenya ko arembye. Avuga ko ivuriro ry'ibohero ryakurikiranye amagara yiwe uko bitegerezwa. Mu ibohero rya Muyinga hari hatekanye naho abanyororo bararanye agashavu. Tubajije umuyobozi w'ibohero ko abanyororo babashatse kugumuka mu gatondo ko kuri uwa kabiri yishyuye ko natwe twibonera uko ibintu byifashe. Uwo munyororo yaraye yitavye Imana ari mu Barundi barenga gato ijana bari bafashwe n'igipolisi bavuye mu gihugu cya Tanzania kuva igenekerezo rya 4 ukwezi kwa gatandatu uwo mwaka turimwo. Bavuga ko bakoreshwa n'umutanzania azwi ku izina rya Safari Munyara. Bavuga ko yabakoresha mu mirima y'itabi. Uwo musore ari mu bashika 23 bagumye bakurikiranwa n'ubutungane abandi bakaba bararekuwe. Abo bagifunzwe bakurikiranwa na parake ya Muyinga ku cyaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu. Uwo musore akaba yinjiye mu ibohero rya Muyinga ku igenekerezo rya 15 ukwezi kwa gatandatu. Mu ishyirahamwe AVDP yaranira agateka k'abanyororo n'agateka ka muntu muri rusange mu ntara z'uburaruko bavuga ko amategeko yaho nyanzwe. Jana y'abagabo aserukira iryo shyirahamwe mu ntara z'uburaruko avuga ko uwo munyororo yatabarijwe hakiri kare ko arembye maze ababijejwe ntibihutira kumujana kwa muganga. Asaba abarongoye amabohero mu ntara z'uburaruko kwitwararika amagara y'abanyororo mu kubarungika kwa muganga bacumva ko bagwaye. Jana y'abagabo aserukira AVDP mu buraruko ati abarongoye amabohero bumenya ko umunyororo agumana agateka kiwe ka muntu naho yoba yagirizwa icyaha gikomeye nk'ico uwo musore akurikiranwa ko no kuvuga ico kujya mu migwi igwana. Aho twashika i Muyinga twasanze abajyango b'uwo muhisi Nishemezwe Elias bamaze gutwara ikiziga kiwe kugishingurana iteka tukaba tutashoboye kubonana nabo. Imuyinga Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika.
Arakoze cyane Jean Bosco Ndarurinze. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte
biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Shuti mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Ubu tugeze muri wa mwanya tubagezaho ikiganiro kazoza gitegurwa na bagenzi bacu bo muri studio y'Ijambo i Burundi.
kimina mbeguri mumaki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
Eka ni nyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
Mugitegurirwa na studio Ijambo
Ntorere kazoza
Ntorere kazoza
Twabasezeraniye bakunzi b'ikiyago cha politique Ntorere kazoza hari mu kiganiro giheruka cyari n'igice cya mbere twahariye ibiganiro bihuza abarundi hanze y'igihugu twari ko turabira hamwe n'abatumire ibikwiye gushyirwa imbere muri bene ivyo biganiro uko twabasezeraniye rero muri kino gice cya kabiri nuko tugiye kugaruka ku ntambamyi zishobora kubangamira ivyo biganiro bihuriza abarundi hanze na cyane cyane tukajya no gushimikira ku muti wotogwa kugira ngo ivyo biganiro bize byazanira abarundi umuti urama Jerome Niyonzima rero ndabatumire gukurikira kino gice cya kabiri n'ubunyene n'ugreliane aganira n'aba batumire batatu aribo Hamza Vena buri kukiye avugira urunani rw'amashyirahamwe adahanije icyaro bya politike Piske Burundi hamwe na Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe Oricom hamwe rero na Tassien Sibomana avugira umugambwe badasigana iprona ishami rihurikiye mu mizere y'abarundi aina watangula kufati jambo ashikiriza kubwiwe intambamyi abona zishobora kubangamira ibyo biganiro
ni tayibona ni yamyeho nyine niko Petero ngo nziza tagomba kuva ku butegetsi kandi natwe tuvuga tuti ubutegetsi ni uburenganzira bw'umurundi wese ko abuja ko mugategeza kuja ka aciye mu mategeko iyo rero amategeko amuha ikiringo ntabanduka akaba yaragehejeje abarundi bari yego ntigishobora gupfa ngo nuko Peter Nkurunziza atagumye ku butegetsi abasende depute debandi bariho abadasigana na turuzi abandi mu yindi mibambwe bariho amategeko rero nakurikizwa hitoza ababirekuriwe n'amategeko naje mwumva higoye umuntu umwe igihugu gipfe inzara yica abarundi ngo ntegereza kuguma ku butegetsi kandi amategeko ni n'amabwiriza dufise mu Burundi atabimurekurira aho niho tugwaye uko tubimurekeye ejo niho uzoza zokora ibindi ashatse hanyuma tutazofa tuvuye aho turi nicyo gituma turaze kwiyo izo bintamba byinini mugabo Nisho gituma twatatse abagabo mu Kirundi iyo maze gushikiriza urubanza abashingantahe bararuca kandi mukuruca babanza kuraba ubufise ukuri bakaraba n'amategeko yarenzwe hanyuma bagaheza bashikirije ijambo twebwe n'ibyo turashobora kubona ko bishoboka ko tutumvikana kuko yaba twumvikana tuba twabyumvikanye imbere y'uko abarundi barinda gupfa nisho gituma rero abashingantahe aribo bahuza bazoheza bakaraba ati intumbero twe tubona ifatwa ni icyo mumenya nuko hamaze kujamwo umuhuza arafise uburenganzira bwo kuvuga ati ko mwananiranye kumvikana cyewe ndabashinga iyi ngingo yashobora kuryohera umwe ntiryohera uwundi cyangwa ikaba ingingo ya hagati na hagati ivyo vyose tuzoheza tubirabe ku neza y'igihugu
mbega kuba umugwi senarede utatumiwe nka senarede hagatumirwa imigambwe y'amashirahamwe canke abantu bari muri uwo mugwi mbega hari ingorane biteye canke bishobora kuzotera
ubwa mbere hoho tukayebwe twarabishaka ko batumirwa nk'umugwi kujya babishaka mugabo batumiye imigambwe irimo nabo batagira imigambwe kubera amabanga ya canke ayandi bakoze mu gihugu bagatumirwa mu mugambwe w'adasigana Pronishe twaracinze turabona ko atantu abamye yobe nitwaba koko ijambo tujanye ari rimwe hanyuma abantu bakaba batumiwe imigambwe ikabitumiwe none ingorane yobaye kubera tutagiye twambaye inkofero ya sinarede iyo naho ushaka muri saro wavuga ijambo ahereje kurishikiriza ati twebwe twarivuze ka businarede bazaba bazomupfunga icyo twashitse tukibaza mu biro by'umuhuza aho twajayo batubwiye bati urabona leta yari yananiranye kwita CNDD-FDD yayo ko nyine bitwaza iki ngo sinarede none dutumiye imigambwe irimo n'abo bantu kugatwe kabo ijambo mukaba muri sangiye none mushitsa muri sare mukarishikiriza ntituzoryumviriza mugabo ntimuhe inyenda muvana nkuko bivuga mu Kirundi leta yuko tita ibiganiro ngo nukubera twatumiye sinarede ibyo twe turabitahura rwose ntitwaba ijambo dushobora gushikiriza turifise kumwe tukaba tubatumiwe twese ntacyo ubuza ko twitaba kuko abarundi bariko barapfa ntibababaza leta ntibabaza CNDD-FDD hicwa bi wacu hicwa muri opposition twegere ntitutegereza kwirya tukimara kugira tuje gukiza ibiriko birahononekana ko bo bumenga abarundi bagohukwa bahwera hari nabo biryohera gusumbaho byo babatse yene ntamba myine yibaza naho nyene tuvuga tuti cyo babivuye kuri twebwe ni mu gihe twovuga tuti send the David de na leta yayo bashobora kuronka ingene bacanisha ngo abashanke bariye ivyo nagira nkumenyeshe ni haba hari abantu bafise ago gatima naho botumwe ka busina rede barashobora no kugura umukuru wayo bahera ku mutwe yahoho byo babe nayangaye gusumba icyo ni ukumenyesha cyo nibagura umugambwe kanaka ntibazoheze ngo bayigure yose mugaba guze umukuru wa sina rede bagiye ari encore baba baguze n'umutumba n'icyo gituma kimwe cyose kirafise iciriza n'ikibi ariko twebwe mu byo twabonye twasanze yuko imigambwe yose yatumiwe nabo bagatumirwa bizoba bivuye kuri bamwe cyangwa ku bandi mu boshobora kugukura abo nabo nabo baye bagiye ari sina rede imwe boshoboye kuboneka
rero ubwanyu mubonaho kuguki kugira ibiganiro bishikana barundi koko ku mahoro
igikenewe cyambere gihambaye no gushaka kwishyiramo abo bose batumiwe muri ibyo biganiro ko igihugu kiri mu ngorane ko dutegereza gukora ibishoboka kugira binyaruke kugira igihugu kive mu ngorane hanyuma cyane cyane mu bukene bwugarije urabona leta iri kwiraronderaho ahiduze amahera atayikura ibiciro biri kubiraduga abantu baza kwishwa n'inzara kubera nta mikoro bafise ifaranga ry'u Burundi urabona ingene yataye agaciro dusigaye turi mu gushirira za Zimbabwe na za Congo zo mu myaka iheze dutegerezwa rero kugenda dufise uwo mutima uko ibintu byonya urabona kudadaza bamwe bose babigira bibaza ngo nshikire ibintu uko nabishakajeho ubwamaze kuja mu biganiro byo ugenda witeguwe ni gake mushika ku byo mwashaka mwese kuko mwese muba muraha ugatinda mukamanuka kugira barabaho mwuhuritse ico rero umuntu no wese agiye mu biganiro ategeza kugenda yashiteguri ishaka biri kwitegura ko ivyo washaka udategeza kubironka byose kuko muba mumaze kuba impande zivise umwe wese bafise ku mutima ko akeneye ivyiwe nkuko abishaka mugabo ubundi nabo bakeneye ibindi kugira rero mwumvikane izo mpande zose zitegereza guca bugufi zikabona ko hari ivyo zitegereza guheba
uwo rero yari Tasisi Bomana umuvugizi w'umugambwe iprona uhurikiye mu runana mizero y'abarundi ni umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'urunani rw'amashirahamwe atega ivyicaro vya politike piske Burundi
nimuze muragwa mu mitego y'abantu barondera inyungu zabo mu kuduragiza abarundi mwarabonye yuko nejo bune twimbaza imyaka 54 twikukira isinzima yarakeje inzego z'igihugu cy'u Burundi uhereye kuri nyene tubari umukuru w'igihugu bisigura yuko rero atamwumwe agifata ko cyo ari kibazo atari kumbure abashaka kuzimiza no kuturagiza u Burundi no kudindiza iterambere ry'igihugu nashana kwibutse kandi aburi kurangura ngo babivuze ni babandi mbere bamaze guhinyuka yuko ayagize uruhara muri ibi byago byagiye biraba bashaka kwikinga ira indahe zibakubita mu gahanga n'ukuri oni yaravuze mu ngingo yayo 2229 amategeko y'igihugu nayo aratomoye reka rero amategeko y'igihugu na mpuza makungu akurikizwe hanyuma Burundi butekane abashaka kudufasha bafashe igihugu cy'u Burundi benshi mu Burundi n'abakristu rero mu Isilamu mugabo narake mu bukristu ari umwana w'icyangazi yaramaramaye agiye atagusaba imbabazi umubyeyi yaramwakiriye ese hoba ivyana byangazi byo maramara biti baracumuye ko mu ijuru no kubavyeyi bacu bateje igihugu ni mutu babarire bakabibwira abarundi bumva twese twahaguruka duti abo ni bene wacu ko bigaye ni bo imbabazi baze dusangire igihugu mu kucubaka ko izo ngufu zabo turazikeneye kandi benshi bigishwe n'igihugu cy'u Burundi ni bigaye basaba imbabazi baze twubaka igihugu
intambamye rero mubona muri ibyo biganiro nizihega Monsieur Burikukiye mufatiye kubatumiye
ibiganiro ryahamagawe mu gihugu cy'u Burundi mbora ndabiraba n'amasanama aracariho amoko yose tuma tuyabona ateruriwe imigambo yose nani mwakumirwa muri ibyo biganiro ngibyo ibiganiro dukeneye ko byo twubakira igihugu cy'u Burundi ibiganiro na biganiro ibibera mu gihugu cy'u Burundi kigo kikukiye inzego zatowe ku mugaragaro uyo mufasha arebe mu Burundi hari mikeke iryoshe hari udukoko turyoshe udupiriri aze ake agende mu maprovense mu makomine aherekeze sende mu biganiro byayo begera ujya mu kwiho kuvuga n'uko nyangisha abarundi bumve icyo abarundi bagona hanyuma bubake rukume naho kudusamaza bagere batabara amahanga kowe Libya iragowe Amerika barakubitwa bakarara batajyamye abafaransa babiriki abarundi akazuba karaka nico tuba tuvuga duti amategeko y'igihugu na buza makungu nakurikizwe abahanwa bahanwe abasayimbabaze basayimbabaze ari mu Burundi babureke urafite ndongozi babareke basamaza babashirire
ukize ti babareke kubasamaza ugira uti ibiganiro biriko birabera yarusha babihagarike canke bimere gute
rewe ndakubwiza ukuri kujayo no guhemuka ahubwo muhuza yovugana nabo muri Sendeyi wowe safisi ngorane bakaza kumurondera basi mu mugi wa Sendeyi n'abafasha b'umuhuza bakamwumvirize ngora na fisi to gutahuka bakamutahukana kumwe mbere twibuka ko unyanga unyanga yigeze gutahukana abanye politike bari hanze bashikira muri menive barakora kandi muri bo hari abari bakoze amakosa muravyibuka nandi mwe yabari yugwara rero tuvuga tuti abashaka kubaka bubake mu gihugu cikukiye mu nzego zatowe z'abarundi mirongo ingahe yoca yifatira mu kwifunsi imiliyoni z'abarundi ngo baba bari bo babatamika ijambo n'agasuzuguro no gusamaza inzego kandi inzego ziri yubashe ziremewe mu makungu kubereka abarundi kwisamburirako kumwe twisamburirako twitwa kwa gasore kumwe twisamburirako twica umwami Karoli wa gatanu ivyo nivyo twanze twiyebe gusubiramwo kandi twebwe muri piske ntacyo tuzofa dukurikiye niyo ngendo yaje tuzofa tugira tuzoshake twasiga ubuzima
uwo rero yari burikukiye Hamza umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'urunani rw'amashirahamwe ategamiye ivyicaro vya politike piske Burundi umukuru w'ishirahamwe Olicom
mwakino kinjana tugeze mu cha 2021 umwe prezida ciyumvira kurenza manda zibiri atari umwami uyo mutukuri nawe nyine abayumva yuko ari mukeza tariko ikintu gikwiye cumvikana kandi gitegerezwa niyo ngendo yuko abantu bumva ko baje ku butegetsi hanyuma hageze ko bavuga ko bakabuvako mwe muri ibuka ingene ndayize yaganiriye mu kubuvako muri ingene buye yaganiriye mu kubuvako ubona hari mu prezida ku Burundi bwo nka independence ari gihayinzira kuja ku butegetsi ngo buvwe ko mu mahoro nta numwe nkuru nziza rero yaguye mu mutego w'abandi ba prezida bose baguye mu gihugu cyacu kirafite ikibazo cy'uburongozi aho gutora uyu muti cyo kibazo baca bazana iby'ubwoko abandi bakazana iby'amajenoside abandi bakazana ngo nambwa abatutsi bagira bagaruke ukabitegereza abanyepolitike bacu by'ukuri ukabona ko hari ikibazo gikomeye cyane kiyerekwa batabona by'ukuri iyo bariko bajana igihugu batabona nabo nyine iyo bariko baraja urabona ko mu ijambo rimwe ari ibintu by'indaguzi
mbega hari intambamye mubona zishobora kuba muri ibi biganiro
intambamye ya mbere n'abantu bazuza baje bazanye inyungu zabo iyo umuntu ariko arafata ijambo nuko ategeza kugira icyo nokwita ubwenge buvuye ku Mana bwo kumenya uriko aravuga inyungu yiwe cyangwa inyungu y'igihugu nibaza ko we wazobumviriza hanyuma agire proposition abashaka bacemere cyangwa abashaka bacanye tubere proposition ko bizogenda ikibazo cya kabiri ni icyo kibazo cyiyerekwa uburongozi atari bwo ibyo bibazo bibiri rero twe turabona ko ari impantaba mikomeye gose ndabona akaroro gasanzwe ngo kubera arusha bashobora kuba batanga amafaranga naho nkiga atari menshi barayatanga muri ibuka bimwe bya mbere byamaze imyaka ibiri twe twaravuye umuhuza twamubwiye tuti ugerageze ntibizorenze ukwezi bitege kuko hariho abantu bashobora kuvuga bati eh baraduha amahera reka tuzogaruke ibyo byose biri hirya hirya urumva twatumye undi tw'abantu duto duto cyane ugashyitse na tuti twose bashyirwa imbere ndunge kiragirwa
mbega rero mugira muti ku bwanyu hoko gwiki kugira ngo ibiganiro bishikane abarundi ku mahoro
nuko abantu bose bazojayo bugenda bafite iyo mutima ubwa mbere erega witega ikintu uba wabanza gushyira mu mutwe rero nuko abantu bugenda arusha bugenda bafite umutima wo kubaka wo guheberanira wo kuvuga ati igihugu nicyo kiri imbere mugabo nibaza bavuga bati je batari je birashaka mumeneke byose ibyo ni ngorane kandi cyane cyane tukabonera kaguha abantu bitwa ko bari ku butegetsi no muntu ubu biri ko birabavu bamenye banka bemera yuko bazobibazwa kuko ni bo babazwa ibiri ko biraba byose nicyo gituma rero tuvuga tuti mu bantu ba mbere bagomba guca bugufi n'ibi nibo ibintu byo kuganira ibintu byo kumvikana nibyo byo by'imbere abantu bakubahiriza amategeko cyane cyane kandi bagaca bumvikana n'ingene ibyo bintu tuzobora kononekara twiyumvira rero ko twarabonye ibibazo twagize twarabonye ingorane twiyumvira yuko ibibazo amasezerano yarushe yagize ibyo twokumvikana ubuya ntitwosubira kwemera yuko bisubira kumera nk'uko amasezerano yarushe yagenze
ikiyago umuheto w'amahoro yo ijambo
ushinge wo gushira hambere
reka nongere nshimire Greliane nabo batumire mwari kumwe nongere nkengurukire mwebwe mwahisemo gukurikirana kino kiganiro ntorere kazoza kandi musanzwe mucikundira Jerome Niyonzima ndabasezere ndabipfuriza kuronerwa mu banyu no mu vyanyu naho butaha
cyari kiganiro ntorere kazoza
ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Barakoze cyane bagenzi bacu bo muri Studio Ijambo. Nshuti mwese mwari muteze amatwi hano dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Shimira injiniyeri na Inosa Kimenyi wadufashije gushyiramo ibintu biganiro muri studio mwari kumwe nanjye Edirwema muryoherwe n'ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika.